Indundi.com.
Oh,
Rise, Rise Production.
Yeah, 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 yeah. Oh, another one for you, my queen. Umurango tarata manzura, inkoko zitarabika, inyoni zitararirimba. Chimotimo kubira ndasi kwibihe bihinduka abubu bahinduka nkamasa uwo wakuze wa murabuka muburayo iyi ndayikizinda hero ingendo yukuri zo kwa mangira ko ndahiye kwizina ry'urukundo icyaba kundana ndigaba kwemera Zikera Kungu zikipi Mwoga ni haba mochi Chane murusha Ukwina ki Sokura kuranwa Ikazi nikage Sokuma ni wawonde Ni wawonde Sokuma ni wawonde Ni wawonde Nafuka ni haba mochi Chane murusha Ukwina ki Sokura kuranwa Rashika kumba ya kuchumu tima Abanu barafuga kukona kori bariha Uramamagara maze twicare Tuyagi kukukuri kushirira mukia Numero ya njiso kumari Ya hindi kukukunda kushika kuyerezo
Entertainment.